mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi Amerika risamiye ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mutwumva twongere tubahe ikaze mu biganiro byacu muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane Nina Hazwe incamake y'ivyongiye kubashikiriza turaza kugaruka ku kibazo c'abana b'abigeme bo mu ntara ya Bururi mu Burundi bavuga ko bari kubatwara imbanyi zisamwa zitifuje ku bwinshi abavyeyi baraganya n'abana nuko nyene turaza kubigarukako. Twaza kandi kubabwira n'inkuru y'umugambwe uri ku butegetsi muri Uganda wifuza ko ibwirizwa nshingiro rihinyanyurwa mu gume hagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make intumwa 5,000 z'umugambwe ANC uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo kuva kuno wa gatandatu zizokoranira Johannesburg mu nama yo gutora uzosubira mukuru wawo akaba n'umukuru w'igihugu Jacob Zuma. Perezida Zuma hamaze imyaka yagirizwa kurya ibiturire ku buryo umugambwe usa n'uwicemo imice ibiri abamusaba gutanga imihoho ku mwanya w'indongozi wo mugambwe n'abashaka ko arama ku butegetsi. Abantu babiri bijunja bariko bahiganirwa kumusubirira ni cegeraciwe Cyril Ramaphosa hamwe n'uwahoze aramutswa umuryango w'ubumwe bwa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma afise uburambe mu vya politike mpuzamakungu kandi igeze kuba umupfasoni wa Zuma mu kirengo c'imyaka 16. Umugambwe ANC wamye utsinda amatora kuva mu mwaka 1994 igihe demokarasi yatanguzwa muri ico gihugu. Umutegetsi mushasha wa ANC ashobora kucaba umukandida mu matora y'umwaka wa 2019. Mugihe hari amaraporo yuko hari imigumuko muri Ethiopia yatumye hapfa abantu bashika 15, leta y'ico gihugu yabaye irahagarika ivyimfata kibanza imihora ya internet kwa nyagihugu bayo ibituma hatamenyekana makuru kuvyabaye hamwe n'uruhara rw'abajejwe umutekano muri ubwo bwicanyi. Kuva ku munsi wa kabiri abanyeEthiopia ntibashobora guhanahana makuru bakoresheje Twitter na Facebook ndetse n'ubundi buhinga ngurukana bumenyi. Ivyo rero ni nyuma y'ugutana mu mitwe hagati yamo kwari mu buseruko bwa Ethiopia ahaba aba Oromo hamwe nabo mu bwoko bw'abasomali mu ntango zino ndwi. Guhagarika ihanahana ry'amakuru ku buhinga bwa internet ni kimwe mu mikenyuro leta ya Ethiopia ikoresha iyo habaye imigumuko y'abanyagihugu cyane cyane kandi iyo abajeje umutekano babigizwemo uruhara mu gukubagura abanyagihugu. Leta z'ubumwe za Amerika yahagaritse imfashanyo zitari nke muzo yafashisha igisirikare cya Somalia kumva z'uko vyagaragaye ko zimwe muri izo mfashanyo zinyuruzwa canke zigatangwamo ibiturire bitandukanye. Ivyo vyashikijwe n'abategetsi ba Amerika kuri no wa kane. Guhagarika izo mfashanyo vyatumwe n'uko igisirikare cya Somalia cananiwe akatari gake gutanga raporo ku mfashanyo z'ibifungurwa, ibitoro hamwe n'ibirwanisho ico gihugu cahawe na Amerika. Ndajijuki Amerika mura tukumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva iganiro byacu muca kuvuga kwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no kuvuga kwa Facebook address yacu VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze. Umugambwe uri ku butegetsi muri Uganda urifuza ko imyaka ntarengwa ku y'amavuko y'umukuru w'igihugu yovanwa mu itegeko nshingiro. Ubundi iryo tegeko nshingiro rya Uganda rivuga ko atamu perezida yorenza imyaka 75. Ibindi kuri ino nkuru yateguwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Uganda Halima Asumani. Murabumva mu ijwi rya mugenzi wacu mu Rwanda Claude Ganza Munyamagana.
Impinduka mu itegeko nshinga rya Uganda zishaka kuvanaho imyaka y'ubukure ntarengwa ku mukuru w'igihugu kuri ubu yari 75. Zigamije kandi kuvana ibika byo gutegeka bya perezida ku myaka 5 ahubwo ikabirindwa ishobora kongerwa rimwe gusa. Izi mpinduka zemewe zahamahirwe Perezida Museveni umaze igihe kitari gito ku butegetsi. Mu cyumweru gishize nibwo komite ishinzwe iby'amategeko n'imirimo y'inteko ishinga amategeko yemeje umushinga wo guhindura itegeko nshinga kandi uzashyikirizwa inteko mu gihe cya vuba. Mu ijambo yagejeje ku badepite, Perezida Museveni yashyigikiye umushinga w'itegeko agira ati: imyaka itanu yongerwa rimwe gusa rwose ni ikinamico. Wumvise umuntu abivuga uhita umenya ko ashaka kugaragaza ibigwi bye ngo bazavuge ko yigeze kuba perezida. Ariko mu by'ukuri abagamije kwemeza neza ko ibibazo by'abaturage byakemutse, rero rwose birakwiye gutekereza kuri manda y'imyaka irindwi. Icyakora abadepite batavuga rumwe n'ishyaka NRM rya Perezida Museveni riri ku butegetsi basanga abaturage ba Uganda bakwiye kubitorera binyuze muri referendum cyangwa kamarampaka. Winnie Kiiza ukuriye mu nteko ishinga amategeko abatavuga rumwe n'ubutegetsi yabivuze atya: ubu Museveni amaze imyaka 30, azasoza iyi manda yuzuza imyaka 35 ayoboye. Ibyo azaba atarakoze muri iyo myaka ntabyo yabasha. Twe tuzakora imyaka 5 hano mu nteko, ntitwagira mu kiragati ngo tuvuge ngo oh, mureke ubutumwa dufite tubukure ku myaka 5. Kandi niba bizanaba, mureke abagande babiganireho barebe niba aricyo bakeneye. Hari amakuru avuga ko uyu mushinga ukomeje gutinzwa kuko abadepite basabye ko buri wese ahabwa $83,000 by'amadolari y'Amerika ngo bashyigikire irivugurura. Icyakora umwe mu badepite bakomoka mu ishyaka NRM nashyigikiza impinduka, Rafael Magezi, ahakana aya makuru agira ati: ibyo si ukuri, nta n'ishiringi na rimwe nigeze mbona, nta nayo nteganya. Njye nditeguye, nkeneye ko raporo ikorwa tukayiganiraho nkongera kuyisoma hanyuma rwose igatambuka. Ntidukwiye kujya muri Noheli iri tegeko ritaraturwa. Ishyaka riri ku butegetsi rikeneye ko biri bya gatatu by'abadepite batora bashyigikiye umushinga bingana na 290 kugira ngo itegeko nshinga rihinduke. Mu gihe impinduka mu itegeko nshinga zakwemezwa, rizaha Museveni uburyo bwo kwiyamamaza mu matora ya 2021 ubwo azaba afite imyaka 77, kandi byaba bishoboka ko yazanayobora indi myaka myinshi mu gihe kizaza.
Arakoze mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana yari kwadusomera inkuru yateguwe n'umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika muri Uganda, Halima Asumani. Ubu naho tunyarukire gato mu gihugu cy'u Rwanda, aho u Rwanda rumaze gufata icyemezo cyo guhagarika ikinyobwa cya shisha. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Asumta Kabuyi ariko arakurikirana iyo nkuru. Asumta, washobe kuvugana n'abamwe bahora bafata icyo kinyobwa babivuze ku iki?
Ntabwo namenye ko batwaganiriye wenda basanzwe bagifata, ariko naganiriye n'abantu bavuga ngo bari mu ngeri ebyiri. Hari abantu bari basanzwe bakizi banavuga ko iki cyemezo gisa nk'icyahutiweho, cyihutiwe kugifata, kuko baravuga bati niba ari ibintu byica ubuzima, nibace n'inzoga, nibace n'ibindi bintu, bati ntabwo shisha. Wenda bakavuga ko wenda leta cyangwa se abantu bazi iby'ubuganga bari kubanza bagakora inyigo bakamenya uburozi buri muri icyo kinyobwa, wenda bakavuga bati mwebwe muzinywa ni mu bigabanye. Hari abadakigikiye ndetse ubwo cyaciwemo, ariko hari n'iyo abandi bantu benshi basa nk'aho batakizi na gato batazi shisha, cyane cyane abantu baciriritse, abantu bikorera imirimo isanzwe y'abaturage nta n'ubwo bayizi.
Asumta, none abategetsi bafashe icyo cyemezo ahanini babusigura ko bagifashe kubera iki?
Itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima ryasohotse ryavuga ko icyo ari ikinyobwa cyica ubuzima kibi, ni mu rwego rwo kugira ngo barengere amagara y'abantu.
Ni ikinyobwa gisanzwe gikunze kuboneka ahatandukanye ngaho mu Rwanda, canke twovuga yuko atari ibintu bikarije ko twumva hari n'umuce utazi ingene kimeze, ucugira kuna tusobanure buke kuko kimeze kugira ngo utacize akimenye.
Uko ababizi batakora ikinyobwa kinyobwa abantu bafite wenda nk'ikintu, wenda nabwo niba ari ikintu abantu babanywa batazabafata nk'imiheha, buri wese akajombamo umuheha, akajombamo umuheha niba ariko nabyita. Ubwa mbere bavugaga ko nyine gusangirira ku muheha umwe urabizi ko mu Rwanda byaciwe, bakavuga bati nta kamaro byaba bimaze kuba twaraciye imiheha, noneho abo ngabo bakoresha shisha bakaba barimo gukoresha nyine bagenda basoma undi agasoma undi agasoma. Ariko nk'uko wari ubimbiye, ntabwo ari ikinyobwa kimenyerewe nk'uko abantu tubona banywa itabi ngo ubone wenda ari mu muhanda cyangwa ari hereranye itabi, ahubwo ababimenyerewe bavuga ko biba nko mu mahoteli ariko nayo akomeye, ntabwo ari utubari twese wagenda gusangemo shisha. Hari rero n'umuntu wibagiwe kukubwira ko n'umuganga twavuganye yavugaga ati usanga mu bantu bitwa abasirimu aribo bakoresha shisha, ariko avuga ati abo basirimu nuko batabizi shisha ni mbi cyane, kurusha hari wenda bitaje ko mu Rwanda itanze nubwo riciwe ku kunwera ahantu mu ruhame ariko ntabwo bigeze babwira abantu ngo rimere kitari burundu bazwa bigisha gusa ubi bitari ariko shisha yo rero ntabwo ari ikintu kuko n'abaturage ntibari yizi nanjye ubwange ntabwo ndabona aho bayinywa usibye ko abasobanuriye ko bikorwa n'iki iyo n'ahantu bimera ngo amahoteli akomeye n'abantu bake cyane basa nk'abo bayizi
nuko barasogota hama bagasa nk'abasogota ico twokwiriye Hama turaza kuigaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amakuru mu Burundi naho kuno wa gatano niho hasozegwa ihiganwa ryo gusiganwa n'amakinga umuganda Charles Kagimu kunshuro ya kane niwe yatsinze umurundi yaje mu kibanza ca mbere kumenyesha amakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza aracariko arakurikirana ino nkuru Eloge ugeze he iyo higanwa uno munsi ryatanguriye heriza gusozerwa
ejo mediane ihiganwa nk'uko bivuze rihagije kurangirira mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi birangiriye mu gisagara cya Gitega hanyuma niko amaze kubwira ngo ibi bya Amerika umuganda yitwa Kagimusha niwe yatsinze ihiganwa akaba mu bibanza bitanu bagiye bacamo canke tubi bitanu nk'uko tubivuga mu Gifaransa niwe watsinze inshuro zine kuri bitanu zirutswe uwa kabiri yabaye umurundi yitwa Uwimana Amadi.
Uno munsi birutse ibirometero bingana gute?
Mutu zi tumuna kereja kumi ongi tano kukoba jibaba munhala ya karuzi ila hana yunene mubu seruko haka siha shiribu seruko mungi ugu Burundi.
Bicugurugwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yari yaje kuvyugurura no musi yobaje kwisozera.
Oya uyu munsi umukuru w'igihugu ntiyaje gusozera irihiganwa ariko yarungitse ikigega kiwe cya mbere Gaston Sindimwo akaba ari ngaha mbere mu kanya twiteze ko nawe nyene nk'uko shebuja yarigize ku munsi wa mbere akorera ikinga akagenda ibirometero bigera ku icumi nabo n'akaza ku ibirometero cumi hamwe n'abandi bubahwa bari hano baraza kurira ikinga mu kanya kugira ngo bareke ibirori abantu bari ngaha ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega bazunguruke ikibanza kiri ahantu hahoze isoko nk'abazi ngaha ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega niko bagira bigire mu kanya urumva niwe yaje gutegeka ibi birori umukuru w'igihugu niwe yarungitse.
Urakoze cyane gose Eloge Wirikaneza tukureke ubandanye ukurikirana ingene biriko biragenda hama utwemere ko hava unaturonsa n'udusanamu kugira kuri Facebook yacu VOA Radio yacu abanyagihugu baze kwirabira uko byagenze.
Urakoze nawe Diane ntaheka abafite ubwo buhinga bwo gutuma tumanako baza kubona aya masanamu kandi arabahimba.
Urakoze cyane. Abigeme baba bamajana 3 muri commune Matana y'intara ya Bururi mu gihugu cyo Burundi niyo bamaze kumenyekana ko bakoroye imbanyi basamye batifuje mu kinyegero mu kingo c'amezi abiri. Abavyeyi bati ico kibazo kiraduhanze reka muvyumvire muri no nkuru ya live irankunda akoresha rya America i Bururi.
Benshi muri abo bigeme bakoro zinda mu kinyegero nabo muri zone Gasanda amakuru dukura muri ako karere akemeza kwiyongeso yo gukorora inda bayigira bakoresheje imiti kirundi bahawe na bamwe mu babanyi babo abo bigeme ahanini bakoro zinda mu kinyegero bagizwe n'abatwara inda zishushu bagatinya ko bamenyekana ko bibungenze iyo nyifato yadutse mu bigeme ikabimaze kurengera abavyeyi nkuko batuyagira aba ni bamwe mu twaganiriye
ne twabimenye byarabaye cyarantwaye buryo bwinshi yego no gutakaza umutwe ndagutakaza gusa ingorane kire nagize nuko faraturumbanije cyane nabafisa ku gatima bugabanya ikibazo nyene
kobera siho nari nagiye nsanga nyene cyabaye njewe narimvuye mwishira hamwe mwijoro baramfashije atamuntu agukorera ikintu utari kuratanga ihera hanyuma baremesha kiyago baravyumva nta nabo narinzi ko babaho nuko bavyumvise nyene ncambona basanze muhitura afise ingorane nyene cyane gose bikatugo
Zimwe mu mvo zituma abo bigeme bakoroza inda harimo nuko baba bazitwaye bakiciga hamwe nuko abazibatera babihakana bagahitamo kuzikoroza nkuko abo twaganiriye bazemeza iyindi mvo numweheburo ufatiye kuko atanumwe bayemeye kubafata mu mugongo muri ibyo bibazo baba barimo uyu yagerageje gukorora imbanyi bikamwankira aricuza icatumye agira ico ciyumviro
kandi naje ntivyaneze ko biramba nyene kandi n'ugusubira ku ishuri sinasubiye ku ishuri naciye ngo mahwe nyene je ndumva gahinda kubona abandi bana batonda ku ishuri nanje nicaye muhira noneho biranantera isoni na jewe birambabaza gose
abo bigeme barahura n'ingaruka zitari nke mu gihe bagerageje kwihimita indundi kugira inda zikoroke bikabata kuwa amazi bakavuga ko bahatswe no kuhasiga ubuzima bivuye ku kugwara igihe kirekire kubw'ivyo Mathieu Nkunzimana akabona yuko kugira ngo iyo ngeso ituzwe ari ukunyigisho zogwizwa ivyo akabivuga afatiye kuvyashikiye umwana wiwe
kugira ibyo bihagarane nuko utange inyigisho kandi hanyuma ufashwaga hano n'ayandi gaca k'abakamenyero kadasanzwe bagaca babivyita ibisanzwe yakosheje bakabona neza ko ari ibyo kuri yo hano yiyahuye kandi urazi umuntu akosheje kandi urazi ko bihanwa n'amategeko
ibintu biruko mu gihe abavyeyi ubwabo bemeza kwico kibazo ataco bashoboye gukemura yamara abajejwe intwaro muri komine Matana bakavuga ko bagiye gufata ingingo zotuma iyo nyifato ituzwa niyo saba Albin n'umuhanuzi wa mustanteri wa komine Matana mu bijanye n'intwaro imibano hamwe n'imico kama
kijanye no gukorora inda mu kinyegero no kuri twari tumaze iminsi tubibona mbere bagaca bagomba no gutanya mwana kuntu twe natwe twagerageza kubigwanya ico twahera ko kwari kuraba ingene abo bana batawe n'abavyeyi ingene tubakingira ubuzima hariho abo duherutse kujana muri Orferina ikiremba ibindi navyo twe tugerageza kwigisha tubereka inkurikizimbi zo gusama inda batiteguriye abakobwa aribo bakunda guca bagira ingorane mu nyuma kuko abahungu baba batwaje izo nda ntibaba bamenyekanye kwabagi akoze ikosa ry'ukwica mu vyirinda kuko nk'uwofatwa muri ubwo buryo no guhanwa ashobora guhanwa gose hari iteko riherutse kujaho ry'ubukingira abashikiwe n'ingorane zifatiye ku gitsina twebwe rero tukigisha abantu babwira cyane cyane ko abantu bakwiye kubyirinda ntibarinde gufatwa n'ibihano byanditse muri ayo mategeko
biranashika ko abo bigeme bagire inyifato yihahamuka ifatiye ku biba byabashikiye bariko baragerageza gukorora imbanyi bikanka kubw'ivyo abajejwe intwaro bakavuga ko bagiye gukorana n'ibigo vyitahugwaruka kugira ngo bafashanye mu bijanye no kubaha impanuro zibasubiza umwizero mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda Ijwi rya Amerika
Emeza numunyita Uwindire bitumire Erega burya ntaratatse Aruta mbundare Nucha gukira ntwara Arayirata Mugashika munyambemba Mukambonera bavyeyi bamanutse kurenza cyane gukungira mutimo bumugumera harabatasha bazimya kitatu rabona nagahita pumbuye bene watch tabatamana sitse
evoda n'exclusivité
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muntahirize abiwacu abakera barakibuka kano karirimbo ka Evode ntaho nankwa ariko murumva yuko umudiho yagahinduye nkiri muri wa mudiho wa kera tukibaza rero yuko aho muri muza kugira weekend nziza na tuno turimbo tugoma tubashemo mu gihe tuzaba turiko tubatahiriza abanya aho baherereye haba makambi haba hagati mu gihugu cy'u Burundi haba mu ntara zo mu Rwanda canke zo mu Burundi ikaze ni gwanya Diane nahaze nje turi kumwe kuri micro Macbili ya Bero nawe ariko arashira mutu tuziki muri ko murumva wa mbere turonse ku murongo ashaka gutasha kabari Innocent Innocent amahoro
yego namahoro
uherereye he
ndiga mu kanyosha mu gisagara ca Bujumbura
mu kanyosha havugwa makiga Innocent
Ego mbonani keke mese nabi nakafura kagire kako.
No guca mwigeranya ahama ko kabeho nikaze kubacako.
Nico nundi tuko kiyegera.
Ego. Inesa ugashaka kuno musijwe ya Amerika ari gukumbuza nde?
Ego wa mbere ni ekite ari muri Rohero. Wa kabiri ni Sergio na Olivier. Nacha naringa muri Rohero. Reka mbone n'ubundi yitwa Ana akora kuri Fesinga muri Rohero. Nacha naringa tatira mutenga ngaha nyene ariko arakora akazi.
Bose ugacu bifuriza iki?
Nacha ndabifuriza umuntu mwiza nimba hari akarimbo mwoka mpa gato.
Aka.
Aka akarimbo ka gaya mu wundi baririmbanye na Rekiros.
Akavuga gute?
Kitwa waka waka
deka amakubira avuze ngo araza kurondera ni yaronka araguha ariko aguze naho habura urwanda
oya ntango kane kwe
urakoze wirambire kandi ugira umusimiza ngaho onye muri kanyosha ya Bujumbura
yego namwe murakoze mugire ibihe byiza yego
Choncho manga buna gihurege mbanza mihigona ndabukoye ugano na kanugunu ugoye na kangoma kazira yeye na nambera banyaruka na karugenze marimbu na mabitu bangitse na baranyitsiki
Nchoti wa kuhunzi biju gya Amerika, umaka tuliko dusanga wa uso zera. Kino kigani ruanyu muntara, ngaraba nyena chokuwa unumaka kugita angura. Turashakare yuko mzaza mratugiri vizyo mga kuhunzi, vizyo mshaka kutuko hindura, vizyo mshaka kutuko shimi kilako. Mratuko andikira kuri radio hachu wa robaze gmail.com. Ahoni mwe muri muntara zitandukanye za izo mu Burundi canke izo mu Rwanda murashobora kandi namwe bwe muri mu makambi kuzamuragira gucyo nyene kugira ngo mushobore kuzamuratubwira ico mushaka dushimikira ko gusumba ikindi inyuma rero yakaririmbo muntahirize reka duce dukurikiza biremewe ka Priscilla we no muririmbyi kazi ho mu gihugu cy'u Rwanda
abavuga mabi Ko ari wowe nkunda iwanje nacyo bitwaye izire niba gucange bara rushwa n'ubusa nje nawe imana iratuzi Di kurendi nk'intebe icaye mu busa turi kumwe n'ijoro ibonye umucyo nibyashoboka
ikindi nacho dushaka kubatumira ko nuko hakabari hamakuru atandukanye abangaho iwanyu mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda tutaba twashoboye kumenya nayo murashobora kuyatubwira mubicije kuri radio yacu @gmail.com gucyo hamenyesha makuru bacu aho bari batandukanye haba mu Burundi canke mu Rwanda mu ntara zitandukanye bakabashikira hama izo nkuru mugashobora kuzikurikirana Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda na kanya tubatahiriza abanyu
Undi kurendi nk'intebe icaye mu busa Turi kumeni nk'ijoro ibonye umucyo Ntibyashoboka kwinjira za busana Tugatana
mewe nuko tukadufise Steve Sinzoyiheba aduhamagaye ari Bujumbura muri quartier ya Bwiza Steve amahoro
amahoro neza
mumeze gute ngaho mu Bwiza
amahoro kweli turashima ni gukebuke
uhagaradze kujya kangahe
ndi ku gicenda mu Bwiza ni 36
impande ya zone
impande ya zone nyine
urumva ko ndahazi cyane Ego Steve nuko gashaka kuno musi tugutahiriza bande
ba kwanza nagomba guhera kuri papa wanjye Pastor Ndirimana Ezekiel ari mu mabanda kumuzina ntara y'amakara
ariko Steve hari induru inyuma yawe itari kirorohereza twebwe mu matwi n'abariko baratwumva gerageza utekane
Nani mpenzi kuri Pastor Ndirimana Ezekiel arongoye ubwiza bwa Ruvumu mu Kiremba mu ntara ya Bururi nkatasha n'abo tuvukana bari kumugina mu mabanda ntara ya Makamba ntaje na mwene wacu nshitse akorera ngaho muri polisi ngaho mu ntara ya Ngozi ntaje n'ababyaranje bari ngaho mu Kibago muri komine Kibago
bose ukabifurije iki
ntabwo turi kumwe ngaha mu Bwiza nta ijezori
salomo bose ubifurije iki gative
ama bose abifurije indirimbo ya Roza Muhando
kwa gatanu uza niho tuyemeye kuko akaba ari no kuri we duca dusozera ikiganiro cacu iwanyu mu ntara tuno munsi aha tugasaba imbabazi abari mu makambi no mu ntara zitandukanye kuko amatelefone yabo twagerageje ntibishoboke Nchuti bakunze mariko muratwumviriza mwakenuye muhinga bw'ivyuma hariyo Macbile ya Bero afatikanije na Ingenieur Joe kuri mikro naho ya Lidiane Ninahazwe nari mpagarikiwe na mugenzi wanje ejo ni Mukankusi uko turi bane twembi ku izina rya bagenzi bacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda twifurize weekend nziza muranigwe mu byanyu no mu banyu ijwi rya Amerika muraza kongera mu biganiro bitandukanye no mu ndimi zitandukanye zindi